nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Ndabahaye imirwe y'inshuti namwe bakunzi ba radio Nzamba gatega kawe kazi mu makuru ku mugoroba wo kuri wa gatanu igenekezo ya gatatu Ruhuma umwaka w'2023 nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Nagashavu kenshi muri amwe mu basirikare b'u Burundi kuva mu mukuru w'igihugu amenyesheje ko agiye kongera agashahara abasirikare, ariko kugezwa amaso akaba yaheze mu nzira. Urongoye ibiro bikuru bya gisirikare akaba ariwe yidogegwa kuba ari intambamyi kongerwa umushahara w'abasirikare. Abanyagihugu bose bo mu ntara ya Makamba bategekwa gukurikiza amategeko y'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi, utayakurikije nawe ngo agafata inzira yo guhunga. Ayo majambo y'iterabwoba yashikijwe ku n'umushikiranganji w'abakozi n'akazi muri CEPFOR bati Teriosem. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira gatoya akazi na muntu muri Human Rights Watch na ryo risaba Leta y'u Burundi kurekura umumenyeshamakuru Floriane Irangabiye atakirinze gusabwa mu itangazo ryayo ryasohotse kuri uyu wa kane. Bavuga ko ifungwa ryiwe ryerekana ko mu Burundi ata burenganzira bwo gushyikiriza ibyiyumviro buhari. Saya gusa twabateguriye n'ayandi, muraguma muduteze yombi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Abanyagihugu bose bahamagarirwa kubaha amategeko agenga umugambwe CNDD-FDD no gufata nkama ibyo zishyikirizwa n'umukuru w'igihugu. Ivyo byashikirwe umushikiranganji ajero wakoze n'akazi
Deogratias Rusengwa Mihigo akaba yishikije kuri uyu wa gatatu uheze aho yari mu rugendo mu ntara ya Makamba.
Uwo mushikiranganji akaba yavuze ko uzokumva adashoboye gukurikiza amategeko y'umugambwe CNDD-FDD ngo ari nayo igihugu kigendera ko ngo aracafata akayira kamujana mu gihugu cya Tanzania ahunge cyane naho bamushirako amapingu. Tumwumviriza
Makamba muvugwa ko forode iteye akoba. Tudahagaritse forode, duhagaritse ubwo busuma, hanyuma twijukire iterambere turime. Dukunda igihugu, dukunda umukuru w'igihugu, n'ivyo avuze tubyumve, avuge rimwe twumve gatanu cyangwa icumi. Twemere amategeko y'umugambwe uri ku ntwara, kuko igihugu kigenda ku mategeko. Icyo gihe ntacyo tuzoba turi ko turakora, kandi nawe tuzigera twishyutse. Ubaha buramatanga, ubaha musitante, ubaha umushefu w'akazi, hanyuma mutonde ku kazi ku masaha. Icyo nagira ngo ndababwire ni uko Makamba izoba icyo mushatse kwiba, bizova kuri mwebwe nyine. Ishaka mu mutima imigambwe jya muri Prona, jya muri PLP, jya muri CNDD. Mugabo menya ko uri umunyamakamba imbere y'uko ujya mu mugambwe. Umukuru w'umugambwe yaje, umugambwe watsinze amatora. Reka tuteza gukurikiza ayo mategeko nyine. Utawumva fata akagira, uwo ufate Tanzania kare. Ahandi ho bazane menote tubabona. None perezida w'igihugu ko akurikiza ivyo umugambwe watsinze wamushikirije. Uzoba ndasomera perezida, azoba asomera ntibishoboka. Duteza icyubahiro aho kiri, iteka aho riri, kujya byanditse abari ko biba. Yitwa nimero ni nimero enyine, kwa kundi ya ndirimbo yanyu ihora ivuga ikakaryosha, kandi numvise karyoshe n'ugutamba ngo nimero n'ibindi bibandaye.
Iyo mvugo Frederico bamvuga inyumvira yahoze acegera cy'umukuru w'igihugu akaba narongoye runanigo batavuga rumwe na Leta y'u Burundi CEPFOR arusha avuga ko ataho byakabaye ko amategeko agenga umugambwe ari nayo igihugu kigendera ko. Tega amatwi Frederico bamvuga inyumvira akavuga ko ivyo ataho byabaye mu gihugu kigendera ku mabwirizwa yitwa ko cubahiriza demokarasi.
Aho numva ibyo avuga biteba bikasamburana. Nukavuga ko abantu bajya mu migambwe bashaka ngo bakanda gahindukira ngo utasoneye umugambwe CNDD-FDD ngo usonere amategeko yawo ufate Tanzania uhunge. umva bo kubera ko no mukuru w'igihugu yemera amategeko y'uwo mugambwe. Uwo mugambwe wagize amahirwe uwo mushikiranganye nagenda mubwire ko uwo uwo mugambwe CNDD-FDD wagize amahirwe usanga turi ku butegetsi turagira uko dushoboye kuryango winjire mu nzego twibaza ko bazaba baje gufasha kugira ngo Burundi bugira amahoro ariko twe twabonye sivyo kuko nikimenyamenya uyu munsi Burundi buri kumufundikizo mu bijanye n'iterambere ngo ndwa gatatu kuva inyuma mu bujanye n'ibiturire urumva abanyagihugu barakenye bidasanzwe kubera uwo mugambwe CNDD-FDD jeho nkibaza ikibazo nti umushikiranganje kubera ko ari mwaraca umusa nareke asaba umusa atiri warahogora kuko umugambwe cyarico umugambwe nsi utanga amategeko umugambwe uha amategeko abanyamugambwe mugabo ntuha amategeko buramatari niho amategeko umushikiranganje kiretse bavuye muri uwo mugambwe wabo kuko amategeko y'igihugu ni igihugu na y'igihugu arimo arakurikiza ya mvugo y'uwo mukuru umugambwe nyene navuga ati igihugu CNDD-FDD n'ico gihugu ariko no kwihenda ni nkuko wofata inkono ukayongiza mu mukuza yo uwo mukuru cyusaba nibyo byo kumva neza nibyo byo kumva neza yuko umushikiranganje arimo aracumusa birumvikana ariko navuga ibyumvikana yoye kuvanga ibintu umugambwe urukwawo karaso umugambwe gira amategeko iyo gukigenderako ni gihe ugira amategeko iyo ukigenderako umugambwe na amategeko y'umugambwe n'abanyamu yaraba abanyamugambwe n'umuburamatari ntakora yisunze amategeko y'umugambwe arimo aratwarije arimo aratwara intara akora amategeko yisunze amategeko agenga igihugu mustanteri ntakora amategeko yisunze umugambwe yisunga ingorane z'abanyagihugu aheza akagira amategeko rero ndatangazwa n'ingene baguma bitiranya ibintu kandi nico gituma usanga byukora ataho baja kuko ntibazi cyari cyo umugambwe ntibazi cyari cyo igihugu byose barasoperanya umenga byose nico kimwe
tubandaye makuru twateguye n'igisata cy'agateka kazi na muntu ifungwa ry'umesha makuru Floriane Rangabiye rihonyanga uburenganzira bwa kiremwa muntu mu bijanye no gushikiza ivyiyumviro ikari gahonyanga n'amategeko ajanye no gucimanza ivyo bishikizwa n'ishamwe mpuzamakungu Human Rights Watch mu itangazo ryasohoye kuri uyu wa kane risaba abategetsi b'Uburundi kurekura Floriane Rangabiye atakinze gusabwa no kutabandanya baturubika abamenyesha makuru n'abandi bahanira agateka kazi na muntu tega matwi Clementine Mjonye umushakashatsi w'ishyirahamwe Human Rights Watch mu gisata cya Afrika.
La cour s'est fondée sur
turabona ko mu kumufunga sentare itari gufatira ku kiganiro umumenyesha makuru yagiraniye ku radio yiwe n'undi mumenyesha makuru ari mu buhungiro aho hashikirijwe ibitagenda neza mu gihugu na cane cane ivyerekeye agateka kazi na muntu ico ni cambere ca kabiri naco ifungwa giwe ryahonyanza amategeko ajanye no kuburanisha imanza Floriane Rangabiye yahagaritswe itariki ya 30 z'ukwezi k'umunani umwaka uheze acajanwa mu biro by'iperereza i Bujumbura aho yaguma asambishwa atari kumwe n'umushingwa manza wiwe yarafungiweyo gushika itariki ya 27 ukwezi kw'icumi ataraje imbere y'umucamanza kuvuga ko atacaha cari bwa mwagire nico gituma dusaba abategetsi b'u Burundi kumurekura atakirinze gusabwa kuko atakimwagira kiboneka twe tubona yuko ifungwa rya Floriane Rangabiye riri mu ntumbero yo kubandanya batoteza abamenyesha makuru n'abandi baranira agateka kazi na muntu na cane cane abiyamirije ibitagenda neza imbere y'amagume yo mu mwaka wa 2015 benshi mbere bakaba bakiri no mu buhungiro twibuke ko ifungwa rya Floriane Rangabiye ryashitse haheze iminsi mikeyi umushingwa manza Tony Jahamankina aharanira agateka kazi na muntu arekuwe inyuma y'imyaka irenga ibiri afungiwe ubusa urumva ko baba baharanira agateka kazi na muntu baba bamenyesha makuru babandanye baturubikwa mu kazi kabo ikidutangaza kandi kitumvikana nuko abategetsi b'igihugu harimo mbere n'umukuru w'igihugu abandanye babwira makungu ko bariko barasubiza ibintu mu buryo kandi atari byo turasavye ko abo bategetsi burekura Floriane Rangabiye bakongera bagafuta imitahe basohoye ku bantu 12 harimo abaharanira agateka kazi na muntu n'abamenyesha makuru
professeur et journaliste en exil
Inzamba.
Turana ina makuru twateguye kuri radio Inzamba agateka kawe. Nkuko nari nabwiye mu ntango zano makuru hagashambo ni kenshi muri amwe mu basirikare b'igihugu cy'u Burundi kuva mu kuri igihugu ashikira ijambo ko azobongera imishahara ariko imvugo ntiheze ngo ijane n'ingiro. Abasirikare bidogera urongo ibirekuru bya gisirikare General Prime Niyongabo ko amazi iminsi atembera mu ntara zimwe zimwe za gisirikare abatera ubwoba ababwira ko ibyo kwitega imishahara bo byikuramwo ariko bakabandanya akazi. Reka inkuru tuyibaze Signorine Nijimbe.
Ayo manama yo gusigurira abasirikare yabereye mu ntara za Bujumbura, Gitega, Muyinga na Makamba nkuko amakuru ava mu basirikare avyemeza. Batagashavu ku mukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare ko ari wariko aburiza mu menshi ngingo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu yo kubongera imishahara. Abo basirikare bavuga ko bo baguma biteze ingingo y'umukuru w'igihugu kwija mu ngiro ku mushahara wa kuno kwezi kwa kabiri gutanguye. Ibizokurikira ngo bizoheza bibazwe urongo ibiro bikuru vya gisirikare.
Bari cyumvira cyari gisaba nuko twebwe ubu no munsi. Barundi butwumve yuko twebwe tutegerezwa kwakira icyo umuhiri atatubwira gushika icyo kirongereye. Nukuvuga inyuma y'izo tariki ikizoba ku mishahara yo ku kwezi kwa kabiri ikizoba kirakibazwa serivisi manager general.
Twibutse ko iryo jambo ryo kuzokongera agashahara k'abasirikare ari iry'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yashikirije hari ku igenekezo ya 2023 Kigarama, aho yariko yifuriza umwaka mwiza inzego z'igihugu zijejwe umutekano.
Signorine Nijimbere arakenuye mu gusozera no makuru tuje mu gisata cya politike. Leta y'u Burundi ngo ntishaka kwerekana aho ihagaze mu matati ahuza ibihugu by'Uburusiya na Ukraine. Umukuru w'igihugu yarasubiye kwemeza mu mubonano yagiranye n'userukira umuryango w'ibihugu bya Buraya yarajejwe agate y'akazi na muntu Hermon Gilmore mu rugendo arimwo ruzomara iminsi itatu mu gihugu cy'u Burundi. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Girene Gatoni niwe wabishikiriza akamenyesha kandi ko baganiriye ku bijyanye n'agateka kazi na muntu hamwe no kubahiriza agateka k'abakenyezi. Tutega amatwi Rosine Girene Gatoni n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu.
Kuvyerekeye ibibazo vyashikirijwe n'uwo mushitsi na cane cane aho leta y'u Burundi yegamiye mu matati ari hagati y'igihugu ca Ukraine na n'Uburusiya, n'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yashimangiye kandi aravuga yuko leta y'u Burundi ataho yegamiye mu matati, ariko leta y'u Burundi ishira imbere cane cane gutorera inyishu biciye mu biganiro bidaciye mu ntambara.
Ukutagira ahagaze mu bihe nk'ibi aho igihugu cibaza ko gishobora gufuta ikindi gihunyanzu bwigenge bwacu bisigura ko leta y'u Burundi ishigikiye umugambi w'u Burusiya wo gukandamiza igihugu ca Ukraine, bivugwa na David Gakunze umumenyeshamakuru akaba n'umwanditsi. Akaba kandi yibutsa ko Burusiya buri ko buhunyanga amasezerano yawo ni akingira ibihugu bidafite ingufu harimo byinshi byo mu mugabane wa Afrika. Kubwiwe ngo ibihugu byose byari bikwiye kwiyamiriza ingendo y'u Burusiya n'ibihugu bimwe bimwe byifata nk'ibikomeye ku isi kugira ngo ejo ntizusange twashikiriwe natwe tumutege yombi.
Desmond Tutu yaraho yigeze kuvuga ati iyo hariho situation ya oppression ya gacinizo uvuze yuko atabuhu wegamiye ku by'ukuri uriko urafasha l'oppresseur. Turazi twese biriko birabera muri harya Buraya muri ibyo bihugu. Turazi yuko hariho igihugu kimwe cyarengeye akarimba ikindi, hariho igihugu kiri agresseur cyateye ikindi, icyo nacyo akaba ari igihugu cy'u Burusiya. Hakaba hari ikindi gihugu nawo cyo kinjiranywe cyatewe aricyo Ukraine. Dushobora rero kwama iminsi yose duhaguruka tuvuga ngo turiyamirije colonialisme, turiyamirije imperialisme, hanyuma tukarenga ngaho tukaba turiko turashigikira colonialisme y'Abarusiya, imperialisme y'Abarusiya muri Ukraine. Ikindi nacyo ni uko ibyo Abarusiya bariko baragira ni violation ya Charte des Nations Unies. uri ushati ya Nations Unies niyo tugendira ko tukuyebwe ibihugu byo muri Afrika. Ushati ya Nations Unies niyo iduproteja contre ama imperialisme na makolonialisme ya maeta kwisaba ibihugu bikomeye kuturusha. Ushati ya Nations Unies mugiye yo honyangwa nkuvuga yuko ejo igihugu gikomeye cyane cyo cyose cyo mu isi gishobora kuguza kikamvahisa ibihugu byacu muri Afrika byabaye independent kubera iyo Charte des Nations Unies. Ikindi nacyo twarabonye twese ibyo Abarusiya bakora muri Ukraine, twarabonye twese ibyabereye i Bucha, twarabonye ibyabereye muri Izium, twarabonye ingene biriko barabombarda n'amahopito. Twebwe rero twari dukwiriye kuko twabuciye muri ayo magorwa twakuriye kumva neza ibyo aba Ukraine bari kubaracamo nibaza yuko twari dukwiriye kugira umutima w'ikigongwe, umutima ushigikira abantu muri Ukraine aho niho ubuntu bwacu buhagaze.
Nikuru mwihwezo wa David Gakunzi duciye dusozerera amakuru twabateguriye yo kuri wa gatanu. Shimire mwe mwese mwari ko mwetega yompi Bonfisi Niyongere na bashigize nkabifuriza kugira ibihe byiza mu byanyu no mu banyu nahuta.